Mwitangazo mushikanganje jeje w'amagara y'abantu mu Burundi yasohoye yavuga ko iryo sekeza rizobera ku mitumba yose igize Burundi abazokora ikorwa cyo gucandaga bazoca kunzu kunzu no mu bibanza bihuriramo abantu benshi nk'amashengero amasoko ibituro by'imiduga yunguruza abantu n'ibintu n'ahandi muganga Sivinze Imana yabitangarije ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura anavuga berekewe n'iri sekeza n'imiti zotangwa
kuva ku mwana kivuka gushika ku mwana w'imyaka indwi bazoronswa amama y'urucanco rw'ubukangwe kuva ku mwana afise amezi atandatu gushika ku mwana w'amezi 59 bazoronswa amama ya vitamine A akinga indwara y'uruhumyi kuva ku mwana afise umwaka umwe gushika ku ufise imyaka indwi bazoronswa ikinini cha albendazole gikinga inzoka zo munda twakire neza rero abacandaga bazoca mu mihani wacu ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida buboneye hakaryo ko guhamagarira abavyeyi bose kwitabira iryo sekeza kugira dukingira abana bacu indwara y'ubukangwe uruhumyi n'inzoka zo munda
igikorwa nk'iki gitekanijwe mu ntara zitandukanye umuvyeyi wo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushe burengero arashima ko leta yiyumvirira iryo sekeza ikimuhimbara kurusha ariko nuko abatanga izo ncanco bazishikira ku mihana yashimye ku mwidondoro wiwe utamenyekana tumuha agatazirano ka Mariani na Ntore
yego burya buryo ni burabereye cyane kuko hariho n'umuntu ashobora kuvuga ati jewe hakunsiba ku gikorwa nari nateguye mfuma nsibana umwana kumucandagisha kabije byo guca kunzu kunzu nta mwana numwe bazosimba
mugenzi we speciose baregeya nawe nyene biramushimisha atangura tubwira kamaro k'incanco akitanga kwa karorero ku ruvyaro rwiwe
kubera ko abana banje ndabakingiza izo ngwara ntazo ndashobora kubona ku maso kuyanje ariko ndavyumva ko baba bazanye umwana yagwaye agasama kwa muganga bakamuvura ariko jewe mu muryango wanje sindashobora kubibonamo kubera ko ndabakingiza uko bitegekanijwe oya ni byiza cyane kuko hari abantu benshi badacandagisha abana bivanye n'ubukene baba barimo ati si ni naje gucandagisha mwana sindi buronke icyo ngaburira abana ngiye gucingero
Yuriyanda yahoze wo mu ntara ya Gitega wanejerejwe no kubona urucanco ruriko rutangwa ku buntu yaganiye n'ijwi rya Amerika ariko mu rwa mukuru wa politike kuri uyu wa kane ku muhingamo
nitworeka kuri kenguruka kwe turarishima na leta turayishimira kubera ya itwamira uruhande kuko ubwo urucanco tururonka ku bwa leta kubw'iwacu nta nuko tworonka
ahamagarira abandi bavyeyi kwitabira iryo sekeza n'ibindi bikorwa byo gukingiza abana
mpanura n'abandi bakenyezi nkanje nibitabe iryo canco kuko ni sekeza ry'abana nikazoza k'abana bacu kuko ufise umwana akamugara wari ufise ingene bo mukingira ntuburuguruka neza mu mutwe
ndataka keme w'igitega nyene wafata abadakingiza abana babo nk'abantu basizwe n'amajambere
ntabwo n'abandi bose abandi bavyeyi bose bavyaye nibabishire mu ngiro nyene babandanye gucandagisha abana babo twese nabiwacu turavyitwararika gose gucandagisha abana ahubwo hariho n'ababashaka kubigaya mugatwe beshi baravyemera atari utarasigwa n'amajambere twese turavyemera
iryo sekeza rigira kabiri rije rikurikira iryo mu kwa gatandatu uyu mwaka muganga Nzeyimana twarabushikanganje bw'amagara y'abana urasigura igituma hakomeje gucandaga abana
twisunze indinganizo mpuzamakungu yo kurandurana n'imizi imigeri iteri indwara y'ubukangwe hategerezwa gutunganywa amasekeza atatu
umukenyezi na Ntore wo mu Cibitoke avuga ko ari ingingo nziza ku miryango n'igihugu
ego cyane birabereye kuko bashobora kubamwo abatari bacandagishije abana babo donk umwanya wa mbere hama ububwira kabiri nabo bagaca baronka akajya ko gucandagisha ibibondo byabo hama gucyo bakaba bariko bararandurana n'imizi indwara z'ivyaduka zishobora gufata abana ikivunga
abagabo nabo bashima kubona abajeje intwaro ku nzego z'ibanze baragishijwe inama mu irangurwa ry'iryo sekeza baganira n'ijwi rya Amerika bari mu ntara ya Rumonge mu manuko bishe uburengero
ibikorwa barazo barabimenyesha umukuru w'umutumba nawe nyine atumirwa mu nyigisho zavyo ariko kugira umwana akiza amagara meza urakubyitega kintu cyose kifise ingaruka nziza ku mwana wawe tubavyira kugira babeho neza nawe leta iki ikagira kigoro kugira ishobore kudufashiza abo bana bagire bwa buzima kwifuza ko abo babo none ngomba kworeka kuryoherwa gute
mu ntango z'ukwa gatatu ubushikanganje bw'amagara y'abantu bwatangaje ko ingwara y'ubukangwe yasubiye kwibonekeza mu gihugu ni nyuma y'imyaka 30 ata muntu wayigwaye mu Burundi nk'uko vyemejwe na OMS igisata cya ONU cyita amagara y'abantu muri uko kwezi leta yatangaje ko hari kiza cy'ingwara y'ubukangwe mu gihugu mu kwa gatandatu abana bababaye 3 million nibo bari baronkejwe incanco ubabitezwe ntibaratangazwa uko bangana eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.